Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Rukumusi iwa kabiri nigenda kezo rya 30 umwaka wa 2024 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye imwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira arabandanya kuvugwa itotezwa ry'urongo ibohero rya bubanza Diomede ryambabaje uri nyuma yavyo akaba ari umuyobozi mukuru amahero mu Burundi nyuma yaho hari umunyororo abakozi bo muri iryo bohero baheruka gutorokesha kugira bambike inkono ishushe umuyobozi wabo ko ari we yabikoze murabikurikira mu ntango za makuru umugambwe SNDD-FDD nta mugumya banga aryigiturire ababikora nabo ngo nababinjiranye baje kubitirira ataribo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu mpera z'igisabisho catunganijwe n'uwo mugambwe mu mpera zindwi heze mu ntara ya Gitega umugambwe pedezi gamibanga baranegura iyo mvugo kuko ngo umugambwe SNDD-FDD batanguye kunyaga ubutunzi bwa leta kuva ugicika ku butegetsi gushika n'uno munsi nayo bamwe mu banyagihugu bo mu makomine ya Mukaza na Ntahangwa barahagaritswe umutima n'ingwara yakorera ivugwa muri ayo makomine basaba ishyirahamwe Regideso kubagarukira ko bagahabwa amazi kenshi gashoboka kugira ngo bikingire iyo ngwara ishobora gutikiza inganda atagikozwe amakuru twateguriye saa gusa mu kanya amakuru n'idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasiwe kubaha ikaze itotezwa ry'uburongoye ibohero rya bubanza Diomede ryambabaje ryabandanya ivyo uri nyuma yavyo akaba ari umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi Pierre Claver Miburo akarero n'umunyororo abakozi bo muri iryo bohero baheruka gutorokesha kugira bambike inkono ishushe umuyobozi wabo ko ari we yabikoze ariko amatohoza ya radio Nzamba yerekana ko hari n'ibindi bikomeye ahogwa nko kurenganura abanyororo batangishijwe amahera menshi bemeregwa ko barekugwa ibyo byose bigakogwa kugira ngo akugwe muri aya mabanga idonido na Pierre Gahungu
inyuma y'amajambo y'iterabwoba radio Nzamba yabashikirije haraheze indwi zitatu Pierre Claver Miburu arongoye amabohero mu Burundi yahisemo gukoresha ibikorwa by'uruyeri amakuru ava mu buyobozi bukuru bw'amabohero avuga ko yateguye gutorokesha umunyororo yitwa Arsène Ndayisaba yari umunyororo yidegembya akaba yabiteguranye n'abakozi babiri bo muri iryo bohero ayo makuru avuga ko abo nabo ari Chantal Nemedimana arongoye igisata c'amategeko na Mihaye Inshuti n'amagara wo mu gisata c'imibano abo bakozi babiri barakoze ibyo batumye bakaba barashoboye gutorokesha Arsène Ndayisaba itariki 11 bamwihanikiriza kutagaruka intumbero yavyo yari yo kwagiriza umuyobozi w'iryo bohero ko ari we yabikoze ariko rero nawe ngo yaciye abitanga kuko yaciye arondeza ubwo nyine Arsène Ndayisaba nawe akaba yaratowe arafatwa akaba yakarukanye mu bohero ku munsi wa gatandatu w'indwi heze uwo munyororo akaba yari yemereye wenyine ico itoroka ryiwe ryari rigamije ko ari kudodobereza Diomede ryambabaje ariko rero izo nkuru nyine zivuga ko ica bitumye byose ari uko umuyobozi w'iryo bohero yitambitse mu manyanga y'amafaranga menshi yariko akogwa n'uburongoye amabohero mu gihugu bamenyesha ko Pierre Claver Miburu yatoje amafaranga abanyororo bagera ku 10 abemerera kubarekuza ibyo navyo akaba yabikoranye na Chantal Nemizimana wo mu gisata c'amategeko muri iryo bohero rya bubanza akaba ari we yagiye gutoza ayo mafaranga umunyororo wese akaba yatanze hagati y'imiliyoni 2.5 n'imiliyoni 8 bivanye n'uburemere bw'idosiye yiwe uwo mugambi ariko ngo ntiwabakundiye kuko Pierre Claver Miburu yashoboye gufunguza umunyororo umwe wenyine abandi nabo banigwa n'agashavu baca basaba gusubizwa amafaranga yabo biratera induru nyinshi niho umuyobozi w'ibohero rya bubanza yavyinjiramwo asaba ko abo banyororo busubizwa utwabo ico kibazo kikaba mbere caranakorewe icegeranyo cahawe inama nshingamateka Pierre Claver Miburu ngo ariko akora ibishoboka ngo yikure Diomede Ndayisaba ku kugira ngo iyo dosiye ntivyuke akaba ngo ari naco gituma yarungitse Bosco Habonimana ngo abere icegera uburongoye igihohero kugira azoshe amusubirira bahamukuye urugamba rwa radio inzamba agateka kawe rwagerageje kurongera ku telefone Pierre Claver Miburu arongoye amabohero mu Burundi kugira ngo igice avuze kuri ibyo bintu yishuye ku butumwa bwanditse adutumira kuja mu biro iwe kugira twishure
Pega hungu wa rakenuwe muri politike ngo nta munywanyi wa sende devdede ajigiturire ababikora n'abaje kubononera bakitirira abagumyabanga ataribo ibyo byemezwa na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu akaba yabivugiye mu bikorwa byo gusozera amasengesho wo mugambwe utunganya mu mpera z'indwi ya nyuma y'ukwezi amasengesho yabereye mu ntara ya Gitega akavuga ko hageze ko abo bantu birukanwa kurikira
nanga bukuri ibaryibiturire abagumyabanga bukuri tibanyonora abagumya banga bukuri n'abanyabikogwa harya n'abantu batuvangiye atarabagumya banga abo batuvangiye rero tubakuremo no muntu agigitureye kwa kwa mugumya banga tibikunda dushaka kunyonera uvuye ku mugumya banga dushaka kuri kinebwe none gakutse ibigo ye byose twaciyemo mbwire ngene ho bizoroshye rikatunanira sagumya banga erega n'abanyamisiri narakabonyesha kandi kuvuzura saba wigitabo cy'imana cya Marili sasa uko suye kwa saba hari habari babipanze ngo bagabo abanyamisiri hajya bagiye hari ababipanze ngo nibo batara bagumura hamwe bavuga ngo inkware murahasoma murabe hamwe bavuga ngo duhi ngo duhi inyama bavuze ngo hari habari babipanze ngo bajanye aha rero muraraba neza ko atara bagumya banga bita bagumya banga ari ababipanze ngo batari kukaranga mutima k'abagumya banga
Mu mugambwe PDZ gamibanga baratangazwa niyo mvugo ya Varisito Ndayishimiye cyo bino mugwengezo warongoye mu mugambwe akavuga ko kuva umugambwe SNDFDD ujite ku butegetsi waranzwe no kunyuruza amatungo ya leta no kurya ibiturire n'umukuru w'igihugu ubwiwe adasigaye inyuma warongoye mu mugambwe PDZ gamibanga akabona ko iyo mvugo ariyo gusamaza abarundi kandi akabafata nkuko batagira ubwenge kuri kirasho vino mu gwengezo
igihugu cacu cari gifise ivyo cubakiye ko cyane cyane ibintu by'amareserve ibintu by'ibigega nta uyobewe ibara ryakorewe muri BRB aho CNDD yacifata inzahabu zose zari zimaze imyaka kuva ku mwami zari zarabitse CNDD zirengera ko byakurikiye none ninde biyobewe ko CNDD uno munsi n'amadosiye yose afise ahubwo ateye isoni ahubwo nimba ari umukuru w'igihugu koko yumva ko ijambo yovuga ryoba rifise uburemere na Bukenya ninde atamaze iminsi yumva yidoga wenyine ko abamukikuje canke iyo ntwaro muri rusange ko igisibije ninde atazi yuko mu mazu yawo uzuranye amahera atagira izina ninde atabizi wenyine ku giti ciwe jewe ngira ari ibintu uvuga ugahezuka none nzokwame nsubiremo bya bindi ninde atazi ko wenyine ku giti ciwe yihereye ko ari umwambuzi wa mbere reka tuvuge iryo jambo turikoreshe kandi iri mu kibanza cyayo ninde atazi ko ari wasahuye igihugu muri kino gihe kuva ari umukuru w'igihugu ninde atazi ko uburyo bwose bw'igihugu busigaye bwinjira bugahera mu rugo rwiwe bukoreshejwe mu ngendo zinyuranye bukoreshejwe mu bintu udashaka kwibaza ko ari umukuru w'igihugu yokubahuka ninda yoyo yuko uno munsi hagati yabo umucanwa waka kubera ugusahura ninda yobewe ku bisata byose mu gihugu cy'u Burundi byahagaze kubera ibiturire kubera ubwambuzi kubera ubunyonyezi kubera ukutagira icyo bibanga ninda tayobewe yuko ubuntu bwabuze ku ntwaro ya CNDD kera Burundi bwari bukurangwa n'ubuntu simvuze ngo izindi ntwaro zose zarera de mbwa iyi ntwaro ije ari gahebuza ninda biyobewe CNDD n'ukuri jewe nkagira nti nimba kibandanya kuri iyo mvugo aba CNDD nibahaguruke kuko nkuko abivugira abagaya imvugo yiwe mu ba CNDD nyene harimo abagaya imvugo yiwe kandi bazi ko ari we ari umusuma wa mbere barimo benshi bagaya imvugo yiwe ari umukuru w'igihugu arangwa n'iyo mvugo Burundi bwaguye mu manga Burundi nitwoga kubwiza umwasa hashaka oya Burundi buseburiho kubera ijya misozi yacu buriho kubera inzuzi ntiburiho kubera ngo butwawe buriho kubwira imana rero bwacu rero ngamugira mu ipidezwe bibanga bizo nizabindi biza kandi biza bisamaza ku madosi akomakomeye cyane ari mu gihugu cyacu ukuri sinzi aho Burundi bikoraja ariko namenye ko Burundi twamumenye kandi nareke kuduca kumuvyimba tuzi yuko ivyo akore abarundi ari ibintu bitigira bibaho.
Inzamba.
Tubandanya n'amakuru twateguye kuri radio Inzamba gateka kawe ibura rya amazi rimaze iminsi rivugwa mu gisagara cha Bujumbura ryatanguye kugira ingaruka. Ikiza cingwa yakorera casubiriye kwibonekeza muco gisagara. Abagwayi ico kiza bakaba bamaze kwibonekeza mu makomine ya Mukaza na Ntahangwa. Abanyagihugu bakavuga ko bafise ubwoba ko ico kiza gishobora kugwirirana hamwe amazi yobandanya abura. Basaba ishiramwe Regideso kubaronsa amazi. N'inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Abanyagihugu baba mu makartie avugwa mu korera bemeza ko intandaro y'indwara ya korera ari isuku rike rirangwa muri ico gisagara kimaze igihe kitari gito kitagira amazi. Baravuga ko abatari bake bayigwaye mu makartie atandukanye bararashikiriza ibitigiri by'abagwaye mu makartie bakemeza ko ije bitigiri bitangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Umviriza umwe muri abo banyagihugu.
Ubushikiranganje ko amagara y'abantu bwemeza ko hariho abamaze gufatwa n'izo ndwara cyane cyane mu makomine ya Mukaza na Ntahangwa. Imwe Mukaza zimwe Buyenzi avuga ko habonetse abantu babiri. Muri komine Ntahangwa zimwe Buterere harabonetse abantu bane. Mu Kinama abantu batatu hazonetse ibitoke umuntu umwe. Ibyo rero bishitse mu gihe ayo makaritsiye akomeza kwibonekeza isuku rike kubera ubukene bw'amazi. Kuko nko mu maresitora y'amazi y'uburiro usanga iyo bari kubarotsa bityo bakaba baririye ko usanga batavyotsa neza kubera ngo bapanire amazi. Ngo ayo mazi ngo bayaronka batsimbye bakaba bagomba kuyatsikanya kuzanga yuno ariko barutsa neza ibikoresho bakoresha.
Mu gihe rero atacokogwa mu maguru masha bafise impungenge ko ico kiza coshobora gukwiragira no mu yindi mihingo. Basaba ishirahamwe rijejwe gutanga amazi mu gihugu gutanga amazi akwiye kugira ngo birinde indwara zifatira ku isuku rike.
Kwa nifunga ingile hilo kwa bituma dusawa ishira hama ya ikachitezo kwa hiyo kemura ikimazo cha amazi ama amaza tarakira wakayashi kama kwa hiyo teiko
Luganda kwa makurugu wa radio Inzamba gateka kawe nirura aronga Jean Albert Manigomba arongo ishira hama ya Regideso kugira ngo agiricho ashikirije kuri iryo bura ry'amazi kibonekeza mu gisagara cha Bujumbura.
Alexandrine Keza nawe turagushimiye. Ahandi havugwa imyidogo n'umubari mu bo mashuri yo mu ntara ya Mwaro bariko barakurikirana inyigisho z'igifaransa zizerekeye ubuhinga ibyo bita science et technologie. Abo bari mu bidoga bavuga ko batumva ingene badahabwa udufaranga twagashiruka bute nkuko byari bisanzwe biba mu nyigisho nkizo bakibaza ko amafaranga bari kuronswa ariko aranyuruzwa. N'inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Mwaro atumenyesha ko bari mu myaka ya gatanu n'iya gatandatu baronswa inyigisho z'Igifaransa, habo myaka y'indwi n'iy'umunani hamwe n'icyenda nabo bakaronswa inyigisho z'ubuhinga mu byo bita science et technologie mu rurimi rw'Igifaransa. Abo barimo bose bavuga ko badatahura ingene badahabwa ayo mafaranga y'agaciro kabute bita perdien kuko bikorwa ku batanga izo nyigisho. Basigura ko ariko byahora iyo hatanzwe inyigisho nk'izo bakabona ko ibiriko biraba ari ubusuma.
Tegeje informasiyo baduha lisiti tuyereka ko kandi ikibikoranga byose matrikire karangamo nimero zayo nayo ndimi kase yawe umutwe kuri teti hari foromateri niyo bahenda wenyine ni ukuvuga ko abasigaye ntiyasabye abandi hari nicerekana ko ari ubusuma bwo hejo. Ubundi foromasiyo twayikoze muri vakansi tukoze muri vakansi rero hashaka perdien carije mu myanya y'amakuru yeke n'ubundi bari ku kazi ntagishobora guha.
Kuri ico kibazo twabajije umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro kugira ngo atange umuco yasomye ubutumwa bwacu kuri telefone yiwe ariko ntacyo yashimye ko bivuga ko amakuru ava muri iyo ntara kamenyesha ko izo nyigisho zizobandanya zitangwa no mu kwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane n'ukwa gatanu k'uyu mwaka nyine.
Bafise Niyongere mbere yo gusozera ano makuru tuje mu gihugu cha Cote d'Ivoire ariko arabera inkino z'igikombe cha Afrika mu mpira w'amaguru. Igihugu cha Cote d'Ivoire caraye kironse amahigwe yo gukina inkino z'igice cha kane gishira ica nyuma muri izo nkino z'igikombe cha Afrika mu gutsinda Senegal ari nayo ifise ico gikombe kuri penalty zitanu kuri zine. Senegal yashitse mu gice cy'umunani gicire cyanyuma itsinze imigwi yose bari kumwe mu itsinda nayo Cote d'Ivoire ikaba yahashitse bigoranye. Abantu baraye batangaye ingene Senegal ari nayo ifise ico gikombe isezeregwa na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire rero ikazoca ikina ku munsi wa gatandatu nuza gusinda kuri wa kabiri hagati ya Mali na Burkina Faso, ikindi gihugu caraye kironse uburenganzira bwo gushika mu gice ca kane. Ishiri ca nyuma ni Cap Vert yatsinze kuri wa mbere Mauritania igitsindo kimwe ku busa. Cap Vert nayo ikazoca ikina ku munsi wa gatandatu niza gusinda hagati ya Maroc na Afrika y'Epfo. Aha mukamenya ko kuri uyu wa gatatu no ku wa kane arakaruhuko, inkino zikazosubira kubandanya ku munsi wa gatanu. Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu gikombe cha Afrika mu mupira w'amaguru duce dusozera ko amakuru ariko turabashikiriza kuri wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya kuri mikoma ari kumwe na Diplode n'Intahazwe. Abifurize kuranirwa mu byo murimo naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.